mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirani ri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni kwibango migufi ku metero 19.22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Mbahabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fideni Yongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Inkino mpuzamakungu za Olympique zo muri iki gihe cy'iki zizobera ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris kuva ku itariki 24 y'ukwezi kw'indwi gushika ku itariki 11 y'ukwezi kw'umunani. Ibirori byo kugurura chese izo nkino bizoba ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi Paris. Abanonotsi barenga 10,000 bazokwitaba inkino mpuzamakungu za Olympique z'i Paris zizomara iminsi 19. Ubwa nyuma Ubufaransa bwaheruka kwakira inkino mpuzamakungu za Olympique hari mu mwaka w'1924. Buzoba bubaye ubwira gatatu Ubufaransa bwakira izo nkino, ubwa mbere hari mu mwaka w'1900. Mu kiringo cy'imyaka 101 mu nkino ibintu yego bitari bike byarahindutse ibintu bitari bike muri izo nkino. Ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane, abanonotsi bagumye bongereza ingufu n'ububangutsi uko amahiganwa yagiye arakurikirana. Mu mwaka w'1924 komite olympique z'ibihugu 200 zizogira uruhara mu nkino mpuzamakungu z'i Paris. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Tarcisse Harerimana, umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada, akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu vyo muri Afrika no mu karere ka Caraïbes mu minsi ya vuba no muri Brazil. Icyo kigo gikorera mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympique mu Burundi no mu Rwanda. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije cyane.
Mu gihe amakungu ariko yitegurira izi nkino mpuzamakungu z'i Paris muri iki gihe cy'iki zizotangura mu kwezi kw'indwi mu mpera itariki 24. Muri rusange nk'uko mwamye mukurikiranira hafi byerekeye inkino za Olympique, mwitegereje mubona imyiteguro mu bice bitandukanye ku isi imeze gute, na cyane cyane ku mugabane wa Afurika?
Ku mugabane wa Afurika nibaza yuko naho habaye ingorane zijyanye n'icyiza cya Covid, ni ukuvuga ko abahiganwa cyane cyane bakunda gushyika muri izo nkino za Olympique baba bari hanze. Kuvuga tuyizeye yuko Kenya n'ibindi bihugu, Kenya yari yabaye yaronse ikibanza cya 25, ubu kandi kuvuga ko bashobora gushika kure, ariko hariho n'ibindi bihugu tubona ko bishobora kuronka imidari mu bice bishika nko kuri 8 by'inkino za Olympique, harimo athletisme, koga, ama na bya bindi byo ku gwana za taekwondo, mbere na gymnastique, tugna taekwondo, gymnastique n'ibyo vitalite. Ni ukuvuga ni bya bihugu nyine dusanzwe tubona bitwara imidari zo muri Afrika birashobora kuhabonera akaryo mbere Afrika igatera imbere tugereranyije n'ibyabaye i Tokyo.
Buzoba bubaye ubwa mbere mu myaka ijana Ubufaransa bwakira izo nkino mpuzamakungu. Ubwa nyuma icyo gihugu cakiye izo nkino hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ibiri na kane. Ku bwanyu inkino nk'izi zihesha isura nziza igihugu, igihugu cyakiye inkino nk'izi mu kwitegura, dufate nk'Ubufaransa hari haheze imyaka ijana, mubona ari ikintu bushaka ko kizoba ikintu kizokwibukwa izi nkino igihugu cy'Ubufaransa kiriho cyakira?
Ni ukuvuga ko Ubufaransa buzaba bwa gatatu icyo gihugu cyakira izo nkino, kuko mu gihumbi kimwe magana icyenda kuvuga habaye inkino za mbere zibera mu Bugereki, hamaze zisubira mu Bufaransa mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo ibiri na kane bwa kabiri. Urumva kandi batanguje izo nkino mu Fransa yitwa Pierre Coubertin mu gihumbi kimwe magana umunani na mirongo umunani na kane, ariho bashinga Komite International Olympique. Ni byiza cyane kandi mukaba musanzwe ko Ubufaransa buzwi cyane ko cyane cyane abantu ingenzi bakunda kugendera icyo gihugu, ni ukuvuga bazoboneraho uburyo ubwo kwerekana ibyo bafise amahera yinjire. Hazoba hariho abantu benshi mu Bufaransa kurorera izo nkino, ni ukuvuga rero ibyo nicyo gituma mbere usanga ari ibihugu biba biriko biragomba kuzitunganya, nuko hariho akarusho mu byerekeye amahera.
Kubera ikiza cya Covid izabaye imbere yaho, wasanga igitegiri cy'abarorerezi bagerageza kuba bake kubera ingorane za Covid. Ubu rero kubera icyo kiza cya gisa n'icyarangiye, abarorerezi bakazogaruka ari benshi kurorera izo nkino. Ni ikintu cyiza ku Bufaransa?
Ni ikintu cyiza ku Bufaransa. Mbere bavuga yuko imikino inkino zitazokurugurirwa muri stade, ni ukuvuga bizobera mu ibarabara, bizoba bibaye ubwa kabiri nko muri Argentine muri ya mahiganwa ya Olympique y'abakiri bato, babikoreye mu ibarabara, ni ukuvuga abantu bararorera ibyo bita ngo seremoni z'ouverture, ni ukuvuga ni ibintu berekana mu gihe batanguza izo nkino. Ibyo rero bizaba bibaye ubwa mbere, ariko rero urumva ibyo byose iyo habaye nk'izo nkino bariko barazitegura hariho ibintu by'amakenga, cyane cyane ibyerekeye umutekano, tugiranyije ibintu biriko biraba ku isi, biriko biraba imvano iriko iraba hagati y'Urusiya na Ukraine n'ibindi bya Israel na Palestine. Abantu rero ni ukuvuga Ubufaransa bwariteguye cyane kugira ntihagire abantu bashobora guhungabanya umutekano. Turizeye rero ko izo nkino zizogenda neza kandi zoba iza mbere hazoboneka akarusho, haba mu kwiganwa, haba mu byerekeye akunguko mu byerekeye amahera.
Abanonotsi barenga ibihumbi cumi baritezwe muri izo nkino, ni igitegeri kinini cyane. Ni ibintu biryohera abarorerezi kubona ibitegire biguma byiyongera by'abanonotsi.
Urumva ikintu gusa kizoba ari kibaye cya mbere tugereranyije ibyerekeye abanonotsi, nuko buzaba bubaye ubwa mbere abigeme n'abagabo bangana, ni ukuvuga kera mu mahiganwa yaba wasanga abo bahiganwa abahungu gusa, abagabo ariko ugasanga bigeme ni bake. Ubu rero umugambi wafashwe na Komite International Olympique ni ukuvuga ko bose bazaba bangana, hazaba hari imikino irenga mirongo ibiri n'umunani mbere mirongo itatu n'ibiri dushinze ko n'indi mikino yashyizwe ko, ariko twebwe icyo tubona cyane cyane kuri Afurika ni ukuri ndiko ndaraba imisore imikangara abazohiganwa, ndabona ko Afurika turabye akahise kayo bashobora kuronka imidari myinshi. nukubuga kandi ikituma tubyizera nuko muri iyi minsi turabiheruka kuba i Nairobi kuva kuwa gatanu n'ibikino yagiye bikiraba turabona ko abakenya nk'ukuri bakomeye cyane biteguye naho nko kuri marato rumva babuze Kilkivin ariyo yahari uwa mbere ariko turabona ko abakenya abo muri Ethiopia abaganda Algeria, Tunisia, na Misri tutibagiye mbere n'igihugu nka Burkina Faso bishobora kuronka umudali.
Ubu France twako turavuga ko ubwanyuma bwaheruka kwakira izo nkino mpuzamakungu za Olympic hari mu mwaka w'1924 akaba haheze imyaka ijana. Muri icyo kiringo cy'imyaka ijana zimwe mu nkino ibintu byarahindutse, zimwe mu nkino ntizikihari, hari izindi ziyongeye ko ayandi mahiganwa muri izo nkino za Olympic. Ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyane, abanonotsi bagumye bongereza ingufu n'ububangutsi uko amahiganwa yagwiye arakurikirana. Niko mubibona, ubu buhinga bwa none n'abanonotsi bongereza ingufu
ibintu byinshi fide, kuko muri icyo gihe abajya muri izo nkino kuvuga bari abantu badahembwa amahera, abantu gusa twita ko ari abamateri, ni ukuvuga nta bantu bakomeye baboneka. Ibyo rero barabigwanyije bavuga ati umuntu ashobora kujya muri izo nkino mu gihe urukino arimo rumuha amahera, ibyo bita professionalism. Ibyo rero byaragiye birahinduka buhoro buhoro, noneho barabashyiramo uretse inkino zimwe nk'ubu dufashe nka football, urukino rw'umupira w'amaguru bemerera gusa abafisi abari munsi y'imyaka 23 tugafatana box byo kwita ingumu. Hariho ntibemerera abaprofesiyoneli kuvuga abo bagize urwo rukino umwuga, ariko turabona ko izindi nkino ni ukuri inkino zose zihari benshi baniganira kujya muri izo nkino. Naho ufata nka basketball aho muri NBA ngaho bakomeye Abanyamerika urazi ko kera ngahora bajyana abakinnyi bakomeye, ariko ubu bose abo bakina ngaho bakomeye cyane bazaba bari muri izo nkino. Abatenisi nicyo kimwe, urumva rero hahindutse ibintu byinshi. Ikindi kintu cyahindutse ni uko mu mategeko ibintu bica mu isi bishyikira isi hahindutse ibintu byinshi, kuko muri icyo gihe Ubufaransa bwatunganyije inkino za kabiri zo ku isi za Olympic. Urazi ko hariho ingwano yo ku isi ya mbere, ingwano yo ku isi ya mbere igihugu cy'Ububiligi nicyo cyatanguye ku gutunganya mu gihe kimaze 1920 hamahaza Ubufaransa. ariko niko kwibagirwa ko ingwano yo ku isi yose nayo yahabaye imikino irasiba, imaze gusiba amategeko nayo yarahindutse. Ni ukuvuga gushika mbere ikintu cyoba cyarahindutse n'ingene batunganya izo nkino, ko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1984 Los Angeles niho bavuga ati nibyo igihugu kizotunganya izo nkino, ariko ni imijyi, ni Los Angeles, ni Paris niyo bazotunganya izo nkino, kandi bazogira ikintu kimeze nka sosiyete. Iyo sosiyete niyo itunganya izo nkino. Ibyo byari bivuye ku iki? Byari bivuye kuko abantu benshi kubera politike barava muri izo nkino, tugereranyije ibyabaye mu nkino zabaye mu gihumbi kimwe magana cyenda 1980 aho abatari bashyigikiye Uburusiya bashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika banse kujya i Moscow. Tukavuga mbere n'ibyerekeye bya politike byaba muri Afurika y'Epfo byo gukumira abirabura, abanyagihugu, abantu benshi ku isi cyane cyane Abanyafurika barahaguruka ati twebwe ntitwemera ko Afurika y'Epfo na Zimbabwe bajya muri izo nkino. Zimbabwe na Afurika y'Epfo barava muri izo nkino mbere Montreal, kubera ko Afurika y'Epfo yari ifite imigenderanire na Nouvelle Zélande. aba ibihugu byinshi byo muri Afrika mu 1976 barabyuye muri izo lokali bamaze gushika Montreal muri Canada. Urumva rero ni ukuvuga abatunganya izo nkino bagiye barabiraba baravuga ati ibi bintu bizo nitutahindura amategeko noneho tukaja cyane cyane muri izo za politiki azogeraho inkino zifutwa. Ubwo rero mu 1984 harahindutse bisa n'uko abatunganya izo nkino baba bafise uburyo n'amahera batarinze guca cyane cyane ku maresa. Ibyo rero nibyo bintu bikomeye cyane mbona byahindutse. Ubu naho ntamuzi ko Uburusiya butemerewe kuja muri izo nkino kuko bavuga ati mu gihe hari ko haraba imikino ya iver mikino iba itaba muci
mugihe cy'ubukanye
mu Bushinwa ni ukuvuga Uburusiya niho bwatera muri Ukraine. Amategeko rero y'inkino arabibuza ni ukuvuga hariyo amategeko batakurikije nicyo gituma Uburusiya babukuye muri izo nkino. Ko hahindutse ibintu byinshi n'ibyerekeye guhiganwa byarahindutse bazana n'ubundi buhinga busasha bwo kuraba ingene ayo mahiganwa aba ibibuga byarabaye byiza kuko hahindutse ibintu byinshi.
Nakoze tuza ku mirongo ya telefone dufise Bahati uratwumva.
Ndabumva neza cyane.
Uduteye ka muri he?
Merereye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga.
Mu Rwanda?
Yego mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Yego.
Ubushikirize?
Ngenda baza itandukaniro riri hagati ya Olympique na Coupe du Monde. Ngenda ndabaza ko iryo rushanwa ko numva riho ryongera ryigarura mu bindi bihugu rikongera rikagaruka mu Bufaransa rikongera rikagaruka kandi hari ibihugu bitari byakira bagendera kuki kugira ngo bongere bahitemo Bufaransa nanone bongere bashyire indi myaka bongere babuhitemo.
Ndabashimiye.
Urakoze. Dufashe nk'ibyerekeye umupira w'amaguru ibyo bita Coupe du Monde ni ukuvuga ababitunganya baravuze ati twebwe ntituzokwigira twemera yuko tuzana imikangara abantu bakomeye cyane ni ukuvuga abo ba Messi bafise imyaka irenga 23. Ati rero twebwe abo bantu tubemeye tukabajyana mu nkino za Olympique tuba dutaye akaranga kacu wadutaye kumbure amahera twari kuronka muri ayo mahiganwa. Ibyo rero barabyemeye. Ni ukuvuga rero ko Coupe du Monde nk'ubu hari ko haraba imikino y'i Buraya ihuza ibihugu urabona ko ari imikino ikomeye cyane irimo abantu bakomeye ariko sicyo kimwe n'izobera Paris kuko bazobara abantu bafise imyaka iri munsi ya 23 ntibaje muri ayo mahiganwa. Hanyuma ikindi nacyo ni uko nababwiye ko imikino yose izoba ari 32 ni ukuvuga yemewe ni 28 bashize ko iyindi mikino ine ni ibihugu bike bishobora kuronka uburyo n'ibibuga byo kwakira ayo mahiganwa. Nk'ubu ubukeneye hariho amasiporo zerekeye byo koga zerekeye byo gusoza hari byo iby'amafarasi hari n'ibintu byinshi cyane amagari urumva udafise uburyo nk'ubu ya Afurika igihugu tubona gishobora kubishobora ni Afurika y'epfo cyangwa se tukavuga tuti hari ibibuga bya Misiri Algeria na Tunisia bishobora kujya hamwe bigatunganya izo nkino. Icyo gituma ubona ko abatunganya izo nkino ari ibihugu bikomeye cyane kandi bifise n'uburyo bifise n'ibibuga bifise n'ahabera izo nkino zibera mu mazi abahera amagari n'ibindi. Icyo gituma byama biri ko birajya bijya muri Amerika mu Buyapani mu Bushinwa hanyuma ugasanga bisubiye mu Bufaransa. Nibaza ko wumva gutunganya imikino ishika 32 bitoroshye cyane. Ubu hari imikino izobera mu mazinga ya France itazobera mu France.
Nafate kuri ibyo mwari ko muravuga ko ari ihiganwa risaba uburyo bukomeye, nibyo mwari ko murabisegura. Ikibazo nari nibaje kubabaza ko Afrika ikizere muri Afrika ko umugabane wa Afrika ushaka kwakira izo nkino byoshoboka nka ryari, mwari ko muravuga ko ari nka Afrika y'Epfo yoshobora kwakira inkino nk'izo. Mubona muri kazo za Afrika izosaba nayo kuzakira ikitegekanya muri ubwo buryo muri ko muravuga canke ni igikorwa kizosaba igihe?
Kizosaba igihe kuko hariho abahinga muri Afrika y'Epfo bagiye n'ubu bari Paris bariko barabiraba ingene batunganya izo nkino. Murazi ko Afurika y'Epfo yashoboye gutunganya igikombe cyo ku isi yose cya football, kandi Afurika y'Epfo irafise ibibuga, irafise n'ukuntu ishobora gutunganya bitari bike, cyane cyane nka birya bibera mu mazi, inkino zibera mu mazi. Niyo bari rero bari mu France kuko bararaba, ariko iki ni cyumviro cyaje nuko batokama bariko barakumira ibihugu bya Afrika, ahubwo Comité International Olympique isa mbere no mu mategeko yarabihinduye mu minsi izoza, myaka izoza, kuko inkino hari inkino zo kwica zobera Los Angeles, izindi zibera muri Australia. Umva twibaza ko izindi nkino zishika dutegereje zishobora kubera muri Afrika birashoboka. Ibyo bizoza ku madosiye baba batanze kuko ntibyoroshye, namba uraheza ugakora ukerekana. Je nibuka ko Abayapani kugira baronge izi nkino zaheruka, abo Bayapani batangiye kuza tubabona baza kuraba ibiriko birabera Atlanta mu 1996 tubabona, ariko bakitegura bakananirwa ugasanga Tokyo ntitowe. Kuri nk'ababesha Afurika y'Epfo niyo ishobora gutunganya izo nkino cyangwa nk'ibihugu bitatu byo twavuga by'ako karere k'amajyaruguru yo muri Afurika, Maroc, Tunisia na Algeria, ariko bashoboye kuja hamwe bashobora gutunganya izo nkino.
Urakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite Niyitanga Simon, uratwumva? Niyitanga,
urakumva neza? Murakoze.
Uduhamagaye uri he Simon?
Nereye mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikirize ubushikirize?
Yego, murakoze. Ndagira ngo umutumire ngo ntangire mushimira ku buryo arimo abisobanura, ariko nanone mubaze ku bijyanye na n'imitegurire ya Olympic Games. Amire, igihe imaze itegurwa imikino ya Olympic Games yarabigarutseho asa n'usoza avuga ngo nta gihugu cya Afurika n'imitegeranije abona gifite ubufa akwiye n'igihugu yaravuze harimo South Africa na ibihugu byo mu majyaruguru birimo Maroc. Ese biri bihugu bindi n'ibindi by'umwihariko za East Africa bitarageza kuri kapasite yo kwakira Olympic Games, iyo yabuze umutaho ungana gute kugira ngo nazo bizamuke? Ndavuga uduce tw'ibi bihugu bizamuke nabo ku buryo byagera ku gipimo byakwakiraho Olympic Games. Harasabwa imyumvire ingana gute ibikorwa remezo by'umwihariko twarabibonye, hari uburyo bisigaye bigenda ibihugu bikishyira hamwe bikaba byakwakira amarushanwa runaka? Ese ibihugu byayasebye ntabwo byari byageza ku rwego rwaba rwakwakiraho iyo mikino ya Olympic Games? Hanyuma anambwire iyi mikino imaze yatangiye abivuga ko ikipe ya Kenya ijya yumvikanamo cyane by'umwihariko muri atletisme ijyanye yageze ku rwego nibura wavuga ko wapfa gushima kurushimishije. Ambwire ibihugu bya Afurika bibiri kimwe nabyo bitahukana imidari yo ku rwego rwa mbere muri iyi mikino ya Olympic Games, niki kibura, niki gisabwa kugira ngo bageze ku rwego nabo bazane imidari yo ku rwego rwa mbere? Hanyuma ibibazo na mubaza bya nyuma yambwira, ese imyaka y'imikino igiye kuba harimo harabana imikino ya Euro ya 2024 ntabwo bishobora kuzaha amahirwe y'ibihugu bya Afurika yo kujyayo akagira imikino yavanayo kiremereye bitandukanye n'itekanze avanayo kuko wenda kizakubwira kuko ngo ibirayi byo mu mikino ya Euro byinshi buriya n'imyiteguro myinshi banyerekeje mu mikino ya Euro wenda tukavuga ngo umukino olympike uri kubera mu gihugu cy'Ubufaransa
tubone ibihugu byo muri Afrika bishobora gutunganya izo nkino ariko urazi ko nk'ubu hariho inkino z'abakiri bato no kuvuga Comité International Olympique baratoye igihugu cya Senegal ni Dakar umujyi wa Dakar nizo kwakira izo nkino mu mwaka wa 2026 no kuvuga no muri izo nkino z'abakiri bato haba hariho amasiporo menshi ni ukuvuga rero ko icyo cyiyumviro kihari ushobora kuvuga ati mbe ibihugu bimwe ko muvuga nk'izo nkino zibera mu mazi Senegal na Cote d'Ivoire ntibashobora gukoranya ngo babikore ego bashobora kubikora ariko hariho n'ibindi n'izindi nkino baba bakeneye n'ibindi bigo by'inkino byakira izo nkino baba bakeneye aho rero nibaza ko hariho ikibazo no kurindira ariko nabyo nashobora kukubwira ndi icyo umenya ni uko izo nkino zatanguye mu 1986 zibera mu Bugereki ibihugu bya Afurika bimwe turetse misiri nta bindi bihugu na Afurika y'epfo nayo mu gihe yajya muri ayo mahiganwa bari abazungu nibo ba mbere Afurika y'epfo yari muri izo muri ayo mahiganwa kuva mu 1998 n'umunani hari mu Bwongereza misiri mu 1920 ariko nta bindi bihugu byarinze kubongeye kurindira yuko bironka independence byikukira kugira bijye muri izo nkino mu mahiganwa ni ukuvuga rero iyo turiko turavuga Afurika njye mfise amahirwe kuko ndigisha hari icigwa nigisha abamenyerezi ni ukuri turiko turatera imbere ariko tureke kwibagira ko tukiri kure mu bintu bimwe kuko ibihugu bya Afurika niho bikironka amahoro niho bikironka independence naho uvuga ugafuga football mbe Liverpool cyangwa basketball ngaha muri Amerika cyangwa muri Canada yatanguye kera ariko twebwe niho tukikina aho rero nibaza yuko tukiri inyuma ariko dukwiye kuri gukora muri Afurika abantu bagakora nibyo biraboneka ko nk'ubu ndiko ndaraba turetse izo nkino za marato aho bavuga ba Kipchoge tukavuga abigeme ba Kenya tukavuga n'abandi nk'ubu turabona ko nko mu byerekeye koga hariho umutiniziya ashobora kuba kuronka umudari kandi yaronse umudari wa mbere turabye ibyo bya taekwondo turabye bya boxe hariho muri Algeria bashobora kuronka iyi midali ni ukuvuga buhoro buhoro Afurika iriko irajya no mu zindi nkino hari icyizere yuko abo banyafurika bashobora kuzoshika kure kandi kibitwereka ni uko urabye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaraba n'abanyaburaya ukaraba bakina muri ayo mahiganwa bajya no muri olympique muri izo nkino hariho abirabura babaye abazungu babaye abanyamerika usanga baronka idani kuvuga rero ko twarindira gato hama tugakora cyane cyane igihugu Afrika ikaronka amahoro kuko urabona n'ubu hari ibintu bitugoye hari ibihugu bimwe bitafise uburyo ariko twoshimira nka Sudani y'Epfo kizoba ifise ekipe ya basketball bwambere icyo gihugu kijyanye uyu mugwi wa basketball muri Olympics kubera iki kuko utwara basketball ubu muri Sudani y'Epfo yahora akina muri Amerika muri NBA wumva ibyo byose ni ugukwegana ariko bifise akamaro hanyuma sinzi ko hari
icyo yabajije ngo ibihugu byo mu karere ka Yase ngo byoba birashika kuri urwo rugero bishobora kwakira izo nkino wari wabisiguye ko uburyo ibihugu bifite muri Afurika bugereranye ku buryo bitoshobora kwakira izo nkino kiretse ibihugu wadomye kuri Talking Africa epfo n'ibihugu byo muri Maghreb
ntibishoboka urumva dufashe nka Kenya tugafata na dufashe nka Kenya na Tanzania birashoboka ku bintu bimwe bimwe kuko ariko usanga hari ibintu bibuze hashobora kuba iyo Indian Ocean hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amato hariho ingorane zo gutunganya inkino uciye ku mazi hariho ingorane zo gutunganya inkino z'amagare kuko amagare gusa si kujya kwa tuzi Rwanda ariko hariho ikindi kintu bubaka kinini kugira hariho ibindi bagira by'amagare baguma barahanze ibyo bita cyclodrome ubwo ibyo byose ni ibintu bikeneye ingufu nyinshi uko rero ubutunzi uko abantu bazokwama bajya hamwe akujya kwiburaya bavuga ati inyo europeyene abanyafurika bakajya hamwe birashoboka ariko rero icyo twosaba ni uko ibyo bihugu byotangura gutunganya inkino zimwe zimwe mbere y'uko baza kuri Olympics bumva botangura kugira nk'izo za Coupe du Monde ari nk'ubu u Rwanda ruzotunganya ihiganwa ryo ku isi yose ry'amagare makini donc urumva ni byiza batanguye kuri Coupe du Rwanda ubu bagiye rero kuri ayo mahiganwa muri ako karere rero u Rwanda rufatanye na Kenya rukafatana na Tanzania na Uganda bakajya hamwe zoshoboka kuko nabonye nko mu Rwanda cyangwa n'ahandi muri ako karere urukino rwa golf rutangiye gukomera haba mu Rwanda haba mu Uganda haba muri Kenya twarabonye ko n'imikino imwe nka rugby hazoba Uganda rw'ofise ikipe ya rugby icyo kimwe nantuze na Afurika y'Epfo ni ukuvuga ari imikino bariko barazana muri Afurika bagerageza kuyimenyera hanyuma naho tutaba dufise abakinnyi bakomeye ariko gutunganya ayo mahiganwa birashoboka East Africa dushoboye kugira kwakira inkino za Commonwealth byashoboka hama tuvuye kuri izo nkino za Commonwealth tukazoja kuri Olympic Games birashoboka
hari ikibazo kindi yabajije sinzi icyo ashatse kuvuga ngo avuze ko ibigo byo muri Afurika ngo bibuze iki kugira bizane ngo imidari yo ku rwego rwa mbere ndibaza kumbure yagombye kuvuga mu zindi disipline atari izi zisanzwe dufisemo abanonotsi bakomeye nk'ibi byo kwiruka ibirere birebire by'abanonotsi muri Kenya na Ethiopia sinzi icyo ashatse kuvuga sinzi ko mwamwishura
baba icyo no vuga nuko dufashe nka kuvuga kuri nka atletisme nta kibazo turabona ko hariho nk'ibihugu bishika kuri bitanu hariho Kenya hariho Ethiopia hariho Uganda hariho Maroc Botswana mbere barafise n'abahinga tukagira na Burkina Faso ariko urabona ko nk'ibihugu bimwe byegereye i Buraya yegereye Buraya tugashiramo na Afrika y'Epfo yari yamenyeye mu kuvuga hacahaza ubyokoko byokoga hakacahaza byo gukubitana ingumu ari lite cyangwa taekwondo boxe kuko bajya mu mahiganwa menshi abera i Buraya. Ikindi kibazo dufise biva ingene inkino zacu zitunganyijwe mu bihugu byacu, ni ukuvuga administration n'abatekinisiye ntabo turaronka benshi bashobora gutuma abana bacu bakiri bato bokwitegura neza muri Afurika kugira baje kubatora bakatwara i Buraya babafise aho babakura. Na nicyo bashimikiye ko cyane cyane kuvuga ati mbe ni kuki atashami rya NBA ryobera muri Afurika, nibyo muhora mubona bibera muri Afurika y'Epfo bikabera mu Rwanda bikabera muri Senegal, kuko nta kuntu abakinnyi bacu imikangara yacu mu mikino myinshi usanga bari korakinira abandi ariko twebwe tutabafise. Icyo ni ikibazo, ikibazo nitwaronka rero tukagira ibyo bintu tukagira abo bantu batekinisiye muri Afurika, kuko twebwe mbere turafise n'icyo turusha abo bantu b'i Buraya nabo muri Afurika no muri Amerika. Nuko twebwe dushobora kugira kwitegura umwaka wose, nta bintu bivuga ngo ibyo gukanya bya hiver winter ngaha twe muri Afurika dufise. Urumva hariho mbere nabo banyamerika n'abantu bava i Buraya baza kwitegurira iwacu ntitubimenye, ugasanga bari kwaritegurira iwacu basanga nibo batwaye imidari y'izahabu. Ni ukuvuga rero turiko turagerageza ariko tuzohora tubishikeko.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi mwitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku nkino mpuzamakungu za Olympique zo mu iki gihe cici zizobera ku mugwa mukuru w'Ufaransa Paris kuva ku itariki 24 y'ukwezi kw'indwi gushika ku itariki 11 y'ukwezi k'umunani. Twatumiye Tarsisi Harerimana umumenyesha makuru w'inararibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri Afurika no mu karere ka Karayibe. Icyo kigo gikorera mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympique mu Burundi no mu Rwanda. Nashaka ngaruke ku bizanye na politiki inkino na politiki inkino mpuzamakungu za Olympique zikaba ziri muri ugo rwego mwabuze nk'Uburusiya ko utazoza muri izo nkino. Yamurumenga abanonotsi baho barashobora kuza batiyitirira Uburusiya bagahiganwa, nibyo?
Nibyo, ibyo barabiteguye kandi n'amashyirahamwe yo ku isi yose arabishyigikiye. Ni ukuvuga hariho abantu badashobora kugwa nk'abakinnyi basanga bakomeye bakogwa mu mporero y'ibyo bya politiki. Ni ukuvuga mu gihe komite international olympique ibonetse n'umugwi ubishinzwe ikabona ko abo bakinnyi ataho begamiye bazoshobora kuza muri izo nkino, hama utsinze barafise ingene bazomuha umudari atariko kandi ntibazoba baserukira icyo gihugu cy'Uburusiya. Ni ukuvuga no muri bya bindi byo kudefira, ni ukuvuga ntibazoba bari muri defira. Ayo niyo mategeko mashasha aheruka gusohoka, ariko nk'uko mubabona bamwe bari muri bakina bya tenisi niko ashaka kubikora no muri Olympic ariko nagira menyeshe abantu yuko itegeko ryafashwe gukura Urusiya muri izo gino ubwa mbere hariyo bari basanzwe bafise ingorane Urusiya bwari basanzwe bafise ingorane mu kuvuga mu byerekeye ibihano bafatiwe abantu bakoresheje ibintu bimwe ngo mbogi cyangwa n'ibindi bituma umuntu aba uwa mbere bari basanzwe bari mu bihano nko muri atletisme ariko ikintu bakoresheje komite internationale yakoresheje nuko hariho byita preve olympique ni ukuvuga yo hari imikino iriko iraba ibihugu birahagarika ingwano ntihabe ingwano muri icyo gihe izo nkino ziko ziraba Urusiya rero sinzi nyene byagenze ariko hari mu kwezi kwa kabiri inkino zo mu ziko ziraba zibera mu Bushinwa hanyuma niho rero batera igihugu cya Ukraine iryo tegeko rero rica rirafatwa ibyo bita itegeko rya preve olympique sinzi nyene byagenze ariko barikoze mu gihe inkino zikiriho ziko ziraba icyo gituma bafatiye ikihano Urusiya ikindi rero mushobora kwibaza nshobora kuvuga ati none ko hari intambara ya Israel na Palestine iri kiraba izogenda gute nibaza ko Israel izo ntambara ziko ziraba nibaza ko Israel ko mbona ko hari abakinnyi b'icyo gihugu bazaba bari mu Bufaransa ndibaza ko izo nkino zuza gutangura atangwa n'ikirabo ni icyumviro bya ofisi
urakoze iwanjye Nduwimana Innocent ku murongo wa telefone uratwumva Nduwimana
yego ndabumva cyane
uduteye kamuri he Nduwimana
ndiga mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha
ofisi ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
ni icyumviro ushikiriza nini
Nako
ndio ndumviza naho mutumire ndamufatiye mu nzira reka avuga iby'ingwano bya Israel na Ukraine sindabona ibintu by'ingwano mu mupira w'amaguru ivyo biba bikwiye kujamo kuko iby'ingwano n'ibya politika abakinyi baba bakwiye kubareka bagakinira ibihugu byabo hama bakaguma batera imbere muri kazoza kabo kuko ariko aravuga ibintu by'intamba ya politiki n'iby'abakinnyi icyo kimwe hama ikindi nacyo yuko ndavuga yego kuba izo nkino za olympike zizobera mu gihugu cy'ubufaransa cya Paris ni cyiza hariho amakuru yuko avuga nk'umukinnyi w'igihangange Mbappe yuko atazitabira iryo higanwa none ryoba rivuye ku mpamvu ki atazitabira iryo higanwa kandi icyo gihugu cyemerewe yuko azokina azokwitabira iryo higanwa shoot olympike izobera ngaho I Paris mu Bufaransa inashaka mutwe umuco ituma atazokina izo nkino izobera I Paris mu Bufaransa
ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo cyanyu
yego nacyo turabishimiye kuba mutuhamagara kuri radiyo ishu rya Amerika
yego mutumire icyo kibazo nari yangiye niyumvire ku kibabaza cya Kylian Mbappe umugwi azoja gukinira Real Madrid ngo wase kumurekura kugira akine mu nkino za Olympique z'i Paris mwogisigura gute umugwi azokinira urafise ububasha bukomeye cyane kurusha abategura inkino za Olympique kurusha n'igihugu aturukamwo gushobora kuja muri izo nkino mwobisigurira bari kwatwumviriza
icyo nosiguriraho nuko muri icyo gihe nababwiye yuko inkino za z'umupira w'amaguru ni ukuvuga umupira w'amaguru hajamo abafise imyaka idashika 23 Mbappe rero iyo myaka nibaza ko atarayishikira ikibazo kihari ni uko bavuga ati muri Real Madrid baravuga ati twebwe uyo mukinnyi muri iyo minsi urabona nk'ubu hariho igikombe kiburaye kiko kiraho ico gikombe kiburaye kize hacha tangura olympic no kuvuga Real Madrid yavuga si nukuri umwanya ni munini cyane tuzoba dutaye kugira turonke Mbappe adukine no kuvuga rero hatuzo kuba umwumvikano wa federation yo mu France biciye ku mugwi wa Paris Saint-Germain yatanze Mbappe hanyuma na Real Madrid yaba ari mu zindi nkino amategeko usanga atabyemera no kuvuga ko muri icyo gihe barakubwira ati indwi zikurikira zitatu zikurikira umukinnyi aba ari mu minwe ya Komite National Olympique niko bimeze naho iba afise umugwi akiniramo ariko muri icyo gihe muri icyo gihe hariho igihe baguha bavuga ati uyu mukinnyi turamutanze ni ukuvuga ari muri minwe ya Komite National Olympique ni ukuvuga iki ni ukuvuga nka Benson Kipruto cyangwa uyu Kipchoge eka aba bo muri marato muri Kenya mu zikurikira ntibazobakiri mu minwe y'amasebe yabo y'abamanajeri babo aho bakina ariko ni Komite National Olympique muri Kenya izoba ibajeka iki kibazo rero cyambase cyadutse ariko turarindiriye kuvuga icyo nababwira ni uko batangiye kubivuga byaratangiye kunuganurwa cyari bwaje ahabona turindiye ko Komite National Olympique y'u Bufaransa yoba ifise icyo ibivuga ko n'umumenyereza azoba atwara iyo mugwi hanyuma atubwire icyo yumvira ariko icyo nababwira mu mupira w'amaguru Olympique ntibikomeye cyane kuvuga ko bayishyira imbere nk'uko bashyira imbere athletisme cyangwa mbese ibintu byo koga nko muri Amerika ntibashobora kukwemerera si cyo kimwe ibyo ari nabuze ibyo gukubitana ibipfunsi box na mbuze na football si cyo kimwe n'aba amateur cyane bashyira baba bafite imyaka itarenze 23 mugabo hari ibihangange bigize bashobora kuvuga ati turakeneye uyu mukinnyi turamukeneye ariko si amategeko ashobora kubuza cyane uyu mukinnyi nibaza ko Komite National Olympique yo mu Bufaransa izobyoroshe kare kuri uyu mukinnyi na kare ntiyoza ukina atabishaka
murakoze Kay Gibran Sunny uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu
uduteka muri he
undi ndi mu South Africa
ufite ikibazo cy'umviro ubishikirize
keni nk'intererano imiti intererano cyangwa ibyiyumviro by'umuntu aba afise ku bintu bijyanye n'iyi mikino mpuzamahanga
mubishikirize
oke ni ukuvuga je niyumvira kenshi ko abategetsi cyane cyane b'ibihugu byacu bya Afurika ko baba bakwiye kubishyiramo ingufu bakarondera uburyo nawe twe iyi mikino ishobora kubera ku mugabane wa Afurika ko mu gihe iyi mikino ibereye ku mugabane wa Afurika akenshi birazana inyungu ku bihugu byacu byo muri Afurika ibyo mu Burayi gusa boko n'abaronse inyungu muri iyi bijyanye n'imikino naho kenshi usanga hari amategeko menshi cyane ingingo kanaka bisaba umugabane wa Afurika nawe urakwiye gutegura izi nkino kumbura bibereye mu gihugu kimwe cya muri Afurika cyane bikabera ngaho iwacu Burundi natwe twatoye akoyoko amahoteli ingenzi arudandazwa gutyo gutyo ibi rero kumbura nka je niyumvira ko abarongozi b'ibihugu byacu babishyiramo ingufu bakagerageza cyangwa aba banonotsi bacu dusanzwe dufite ngaho ku mugabane wa Afurika nk'angaho iwacu twari twizigiye umuntu yitwa Niyonsabe Saphine Niyonsaba akabisaba kuko usanga bafite ijambo bumvirwa kuko baba baragira amahirwe yo gushyika manama hambaye nk'uko bagasaba natwe n'izindi nkino zikaza zirabera ku mugabane wa Afurika ibyo bibaye byiza cyane ni ibyiyumviro byanjye nk'ibyo kenshi n'twadufiye abaziza tunga bo muri Afrika nabo bakabishira mu ngufu bagafata migongo barongoye
ndabashimye kucimvira cyane
murakoze
nagomba mfatire kuri iri zina vuze ry'umunonotsi wo mu Burundi Francine Niyonsaba n'ikibazo naringiye gushikako ku bijanye naba nonotsi bigitsina gore bavugwa ko bafise urugero ruri hejuru rwa testosterone itanga ingufu kurushiriza n'ubangutse kurushiriza mu byerekeye amahiganwa nkaya ya Olympic icyo kibazo kikaba caribonekeje ku wundi munonotsi wo muri Afrika y'Epfo Semenya kubijanye na Francine Niyonsaba icyo kibazo ciwe gihagaze gute kuko amategeko yavuga ko bategereza gufata imiti gabanya ugero rwa testosterone atari uko bakabakumira mu mahiganwa amadiscipline bahiganwamo
icyo kibazo no kuvuga je Francine ndamuzi cyane kuko mu gihe yatangira kujya mu mahiganwa ari ku isi yose cyane cyane i Londres mu 2012 yari ikanwa jiwe agiyemo hama na bimwe twari kumwe icyo ni kibazo cerekeye amagara y'abantu cerekeye n'imigambi ijyanye n'amategeko kijyanye n'amategeko y'imbuno zo ku isi icyo nubivuga ko nuko hariho amabanga atavugwa kuko biba byerekeye amagara y'umuntu hari ababisegura hariho rero n'abatabisegura hariho uyo Semenya Semenya yarabisegure hanyuma tugatwumva ko na Francine nawe bimushyikire mbere basa n'abagomba gukorana kugira bwati twebwe kuki mudakora muri ibi bintu amategeko yari amategeko yanyu ntiyemera n'ibindi ariko sikuvuga ko ari Francine gusa hariho n'abandi ni benshi hariho rero abemera ayo mategeko mbere ntumenye yuko byashyitse nuko ntumenye n'uwo ari we turabazi n'ubu birashoboka ko hariho abazoba ari muri ibyo nkino zo mu Bufaransa n'amategeko rero ukurikiza ari tugafata tugafata tukabifata nta ibyo n'amabanga usanga ari amabanga yabo nyine baba bariko barabikora n'abadokiteri babo babakurikira ugasanga mbere bimwe bizi abamanajeri ibindi barabinyegeje ibyo niko bimeze ariko ikintu gusa nagiye mbona nuko nabonye ko izina rya Francine ritari ku murongo wa abarundi muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanonotsi World Athletic hanyuma rero ibyo bikabinyereka yuko Francine atazoba ari mu Bufaransa ntiyagize n'amahiganwa nta n'amahiganwa nabonye yagize kuko niyo ushatse kujya muri ayo mahiganwa hariho igihe bakubwira ati nk'ubu muri atletisme bazoheza bose impera y'umwaka kuvuga itariki 30 bizoba biheza
muri uku kwezi nagombye kuvuga mu mpera z'uku kwezi
hariho amahiganwa ariko arabera azobere yahunze muri iyi nzu nyine niyo azoba amahiganwa ya nyuma n'andi mahiganwa abiri i Bulaya n'ahandi Francine rero icyo nababwira nibaza ko usiku federasiyo yiwe ntiyigeze kubwira ko atazoja mu Bufaransa komite nasiyonali olympike nayo ntiyigeze kubwira ati Francine atazoja mu Bufaransa ariko ku bushakashatsi bwanjye ndabona ko atazoba mu Bufaransa ni ukuvuga hariho n'abandi kuvuga ko ari Francine gusa bari muyo mugwi atashatse kumuko kubyerekana ariko bavuze ati tubyemeye ntitusubira muri izo nkino ariko twizere ko Francine ashobora kuvuga ati kuko Francine wenyine ntatubwira ati genda bihe byose nzosubira kwibuka
ariko by'ukuri ibyo nababwira nuko atazuba ari byinshi.
Ego uretse nubwo nubuhombe bukomeye ku gihugu cy'u Burundi akarere ka Afrika, uretse ako karorero mutanze ivyerekeye Francine Niyonsaba, kandi banonotsi bo mu Burundi cyangwa mu karere mu Rwanda ubona bashobora kuzogenda muri izo nkino, hari amazina yoba aramenyekana nk'ubu cyangwa basanzwe bazwi ko bashobora gushikana minima zihagije bakajayo?
Je n'ifise ibiharuro byo muri mbona byo muri Afrika nta gushika ku itariki ya 30 niho tuzomenya abakinnyi bazoja mu mahiganwa bo mu Rwanda cyangwa bo mu Burundi, ariko abandi benshi bo muri Afrika abizeye imidali bose ndashobora no kubabwira ndabafise, haba abo muri Algeria, abo muri Cote d'Ivoire, abo muri Egypte, ariko urumva ikindi namenyesha abantu badukurikirana ni ukuvuga inkino za Olympique n'inkino zihanitse. Si ukuvuga rero ko ari ibihugu byose bishobora kuronka amahirwe yo kuronka umudali. Nababwiye ko nk'ubu tubona ko Kenya ishobora kuronka umudali kuri marato mu bigeme n'abahungu, metero 5000, metero 1500, metero 800, ni metero 800 mu bigeme. Hama ariko ikindi tukongira abantu bariko badukurikiza nuko ibintu byaheruka kuri Nairobi bitangaje cyane, nuko hariho umunyakenya yitwa Ferdinand Omanyala aherutse kugira umwanya mwiza urusha n'abanyamerika. Ivyo rero vyoba bibaye ubwa mbere tubona umuntu w'umunyafrika ashobora gutwara umudali mu France.
Ariko urupfu ntabakiriyemwo urupfu rw'urya munonotsi wo muri Kenya yariko ategekanya kuzokwiruka marathon mu gihe kiri munsi y'amasaha abiri ni ubuhombe bukomeye kuri Kenya.
Ni ubuhombe bukomeye cyane, kandi nundi musanzwe muzi Eliud Kipchoge amaze gutwara imidali y'izahabu ibiri mu nkino za Olympic zabereye Tokyo na Rio muri Brazil, byaramubabaje cyane gushika naho mbere atafise umwanya mwiza ubu. Ariko abakenya burya bafise abanonotsi benshi kuri marato, ni ukuvuga ibirometero 42. Nk'uyu Benson Kipruto yatsinze marato za Boston kabiri kose, urumva ari mu bazohiganwa. Nta kibazo mbona cyane gikomeye kuri Kenya. Naho nyine hariho umunya Ethiopia yaje yitwa Kenisa Bekele, bari musanzwe muzi yahora yiruka yatwaye imidali myinshi ku metero 10,000 ni metero 5,000, ubu akaba bamushize kuri marato aba Ethiopia, kandi akaba afise umwanya wa gatatu ku isi turetse umwanya wa Kelvin wa Kipchoge. Mu kuvuga nibaza ko muri marato ata kibazo kizoba mu Fransa, ikibabaje gusa umwanya uyu mwanya Kelvin yari afise kandi yari akiri muto, birababaje kubona ko atazoba ari yagize.
Murakoze cyane. Yari umutumire Tarcisse Harimana, umumenyeshamakuru w'intara y'Ibonye w'inkino ari mu gihugu cya Canada, akora mu kigo gitanga inyigisho z'abamenyereza b'inkino baturuka mu bihugu byo muri Afrika no mu karere ka Karayiba. Icyo kigo gikorera mu gihugu mu gisagara cya Montreal muri Canada na Lausanne mu Busuwisi. Yarakoze kandi muri komite y'igihugu ya Olympique mu Burundi no mu Rwanda. Ndabashimire rero umutumire, nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyimviro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri Sanga. Ndabatumire rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mwese, mugira ibihe vyiza.